Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Isangwe ikaze mu kiganiro cy'uno munsi, ikiganiro kiremeshejwe na jewe nini nahazwe Maria Karori. Duhereye mu rusenda bigeme 20 bavyaye inda z'ibindaro bari bamaze iminsi 6 baronswa bumenye ibyo gukora amasabune no gushona ibikoresho byo kwifashisha mu gihe bari mu mihango y'ukwezi. Barashimira amashyira hamwe Ebenezer na Children in Crisis ibyo byatunganije izo nyigisho. Yohani Paulo byageza umuhuza bikorwa mu ishyira hamwe Ebenezer ari kuri mikoro ya mugenzanje Merance niyo nkuru.
Bazakora amasabune bazanyagurisha bayakoresha kandi bayabonemo na mahera.
Tusimbire mu minembwe, amashyirahamwe ya Gape Monisco na Alerte International yaratunganije inyigisho mu byo gukingira agateka kazi na muntu ku barongo y'abandi mu misozi miremire n'abarongoye inzego z'umutekano igisirikare igipolisi n'igendereza. Ayo mashyirahamwe akamenyesha ko inzego z'umutekano za Kongo zasubiye inyuma mu byo gukingira agateka kazi na muntu. Yuserani bapfunye imbaka adufite inkuru mu mva mu ijuru rya Pascal Ndayishimiye.
Kuga koronere wa FRDC Hodafe, umwe mu bari ko batanga izo nyigisho avuga ko bamwe mu bajeje umutekano bahawe izo nyigisho bemera intege nke zabo mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu minembwe. Bamwe barahohotera abanyagihugu bitekaniye kubwo kwirengagiza bitwaza ko badahembwa. Uburenganzira bw'imfungwa na bakavantara buri muri bumwe butubahirizwa nk'uko avuga uwo mutware mu gisirikare. Arongera ko yizeye ko izo nyigisho zigiye guhindura ibintu. Kubwo umwe mu bari bitabye izo nyigisho umushinga ntawe waturambo avuga ko bafadikanije n'inzego z'igisirikare n'igipolisi ibyo kubahiriza ikiremwa muntu bishoboka. Muri ako kanya nyine komanda w'igipolisi cyo mu misozi miremire yavuze ko yishimira ibyo abona mu kubahiriza agateka ka muntu na cyane cyane mu guca imanza, akaba kandi yiyemeje gufasha kurusha.
Igenekerezo rya gatatu rusama uko umwaka utashye makungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Kuri uno munsi mukuru w'urunani rw'abamenyesha makuru mu ntara ya Kivu Bumanuko ahamagarira abamenyesha makuru gukorana ubwira umwuga wabo. Darius Kitoka yaganiriye na mugenzanje Yowisi Karumuna.
Tuko wachunguzi
aho kandi se abamenyesha makuru kwiyumvira kwisho gikorwa gikomeye bafise ategerezwa kwihweza amategeko yerekana imico n'imigenzo y'akazi kabo mu ntumbero yo kuraba urugero rw'ishyirwa mu ngiro y'amasezerano abagenga. Bikenewe bakamenya kubera iki iri tegeko ritandukanye n'iryari rikenewe kuri uru rugero cyangwa urundi.
Turangiriza amakuru yacu muri ico gisata cyo kumenyesha makuru. Tubamenyesha ko urunani rw'abanyamakuru bo muri Fizi na Uvira rwatunganije urugendo rw'akanyamuneza mu gisagara ca Baraka mu guhimbaza umunsi mukuru wo kubwigenge bwo kumenyesha makuru. Barangije bakaba baciye bicara hamwe n'abo mu ntwaro bayagira hamwe ivyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru muri ubwo burere. Burahimu vyawombi yayaze na bamwe mu bitavye ivyo bikogwa.
Kala kanyamuneza kwamenyesha makuru mu kwigina uyu munsi mpuza makungu hariwe ibinyamakuru namenyesha makuru mu nzira yo kuharanira ubwigenge kw'ibinyamakuru namenyesha makuru. Twabonye ko ngaha muri Kongo amenyesha makuru benshi bari bitavye akamu batewe mu ntumbero yo kuza kwigina uyu munsi, kandi byabaye mu kanyamuneza ntangere abantu bari benshi baza kurorera ibirori ukuntu byari bimeze. Ingorane nyinshi abamenyesha makuru bahora bahura nazo mu gihe barangura umwuga wabo ni gihe usanga umenyesha makuru aburabuzwa mu mwuga wiwe canke mu gihe agiye kurondera inkuru aho yizera yuko yo ironka ntaronke uburenganzira bwo kuronka ayo makuru. Kandi ngahi Baraka twarabonye ibintu byinshi nk'ipfungwa ry'abamenyesha makuru bamwe bamwe bapfunzwe bahogwa umwuga wabo. Ibyo ni ibintu bidahumuriza na gato kuri uyu mwuga.
Ino kuri iyo nkuru ndangirije ko ikiganiro yagacu no munsi mwagiteguriwe na Serejo Bisimwa hagarariwe na Yakobo Kaura. Ijwi mwumva ryari ryanini nazwe Maria Karori. Mbifuriza amahoro y'Imana yadahoka nk'imboga naho ubutaha.